Dinite kanya gusura kwa kirahano muri kanguka jina washikiza kino kiganiro nitwa Chris Ndikumana uno musi numusi wa gatano nage nabwire yuko ndakunda cyane ino mwanya musi wa gatano ndiko ndavuga ibyekeye agakiza canke ubyerekeye ubwingo budashira ndahakunda gose kuko turaronka ama reaction menshi turaronka abantu benshi wa telefona batubwira bati turashaka gukizwa ndashaka kuva mu vyaha fasha nyereka ngene uva mu vyaha ndashaka kubicara mu gisha ndashaka gukorera Yesu nta kintu kinezera nkumva umuntu avuye mu buzima bw'ivyaha aje mu buzima budashira nta yindi kado nziza kuri nosi uzopfuronse gusumba agakiza sinzi ko muvyumva si kuvuga ngo gusanga ubuzima bwawe ubwire uzaba bwiza uve mu vyaha ugendere mu nzira y'Imana ariko ni ikintu gikomeye kuko ni investissement a vie ni investissement ugiye gushira ahantu uronse ikintu kizogutuma ubaho ibihe bidashira Yesu yavuze ngo unyizera niyo yopfa azobananye baho sinzi ko muvyumva niyo yo fa meme après la mort na ofa Yesu yavuze ngo ubandanye ubaho umuntu yakijijwe nubwo yopfa nubwo batera bombe mugafa abantu bose abakijijwe muri abapfuye ntiba bapfuye bapfa ku mubiri gusa ariko mwemwe irabandanye ubaho umushaha wiwe urabandanya ubaho nubwo abandi bopfa umushaha wiwe urabandanya ubaho kubereke kubera yamaze kuronka ikintu citwa ubugingo udashira hari murongo ibiri nashaka ngo dusome vraiment ivyo kuri nizere ko ndiho waza kwashoza kubitahura mu Heburayo 9:9 murongo wa 77 Hébreux 9, verset 27 à 28. Havango, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Nuko bire kuri okubantu gupfa rimwe. Hanumwe mbira ngazopfa kabiri akuzopfa rimwe. Après quoi vient le jugement. Inyuma yupfu haza urubanza. Umurongo wa 28, verset 28. De même Christ, nuko nyene Kristo qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Nuko Kristo yitanze rimwe gusagira yikorera ivyaha vyacu vyose kumusaraba. Yabikoze rimwe ntazosaba kubikora. Yaramaze kubikora rimwe azogaruka. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Amajambo akomeye reka ndayasobanure mu kirundi. Ngo azosura kugaragara, azosura kugaruka atacyaha afise ubwa kabiri kandi yigaragaze ku bantu bose bazoba bamurindiriye kubera agakiza kabo. À ceux qui l'attendent pour leur salut. Abazo bamutegereje cyangwa bamurindiriye kubera agakiza kabo. Abantu bakijijwe ukoranyiviriza no munsi muri kanguka mumurindire mumutegereze mwihanganye abatarakizwa nakajyo keza kino kiganiro cyo kwa gatano kiguha cyo kwakira Yesu Kristo kugira umenye ko nawe uja mu mugwi w'abamurindiriye kumurindira no kuvuga iki umurindira wavuye mu buzima bw'ivyaha bakakoza n'amaraso yiwe ugacika icyari amugisha kugendera mugambi wiwe nushobora kuba mugambi wa ndiho igihe cyose utarakira Yesu umwami mukiza nivyo urashobora kubaho urashobora kufisa amafaranga urashobora kugukora urashobora kurikira ivyo ukora vyose utaratangura kuvuga uti kuva no munsi ndacitse umwana w'Imana kuva no munsi ndavavanuye n'ubuzima bw'ivyaha kuva no munsi ndashaka izina ryanje ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo kuva no munsi ndacitse icyare mugisha ugeze ngaho aho rero urinje mugambi w'Imana aho niho uzocuje mu mugwi w'abamurindiriye ndipfuriza umuntu wese anyumviriza muri kanguka uje mu bantu bamurindiriye kuko ngo Yesu yitanze kumusaraba une seule fois rimwe gusa ntazosubira kandi azogaruka rimwe gusa yitanze rimwe kandi azogaruka rimwe gusa ariko azogaruka ubwa kabiri yigeze kuza ariko ngazosura garuke atavyaha kumusaraba yikoreye ivyaha vyose arabibamba kumusaraba ariko ni agaruka nta cyazo bafise la petra sans péché nta cyazo bafise kuri we ku vyaha yaramaze kuvyikorera arabambwa navyo kugira dushobore gucika abana b'Imana kugira dushobore guharigwa biciye mu kubambwa kwiwe rero majambo make nashaka kubwira umuntu wese akoranyiviriza yuko hano niko ndabaha kajyo ko kumva amajambo meza y'agakiza ano majambo n'amajambo y'ubuzima hari abantu benshi bapfuye batumvise n'amajambo batumvise ino invitation ino ni invitation y'agakiza nta nyungu yiwanje personnel fisemo ni nyungu yawe ni wakira Yesu ni wewe ucungura ubuzima bwawe ukanduka mu gitabo cy'ubugingo kwagira imigenderanire myiza na Yesu Kristo urashobora kwikora huri ugafukama ukatura kumuhamagara ushaka ko tukwasista tugufasha urashobora kuduhamagara kuri 71 47 39 plus 257 75 11 47 39.
Thank you.
Uu tugeze igice cha kabiri ni kuvuga umwanya w'inyigisho. Inyigisho tugira turangiza no munsi imaze ukwezi. Iki ni igice cha 20 tumaze ukwezi tuko turiga inyigisho yitwa Duhezagire ndiho. Benison je suis. Sisha kubisubiramo ni buri mushasha byiza itangura kuva hano yitanguye. Nayitanguye itariki 29 zo kwa mbere 29 janvier niyo natanguye ino nyigisho. Inyigisho ikomeye cyane yigisha guhezagira ndiho. Nushobora guhezagira ndiho atamigenderanire ikomeye ufise na ndiho. Atuvyumve rero. Nushobora guhezagira imana atamigenderanire myiza mufitanye n'Imana. Kugira uhezagira umuntu bivana n'imigenderanire mufise. Guhezagira ndiho nabiziguye guhezagira imana no gukora ikintu gihwanye n'ico umutima w'Imana ushaka. Cyo umutima w'Imana ufifuza ukakimenya kagikora uzobuhezagiye imana. Ni nk'umuntu wari wese mugenzi wawe cyangwa wari wese cyangwa umuvyeyi wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa umugore wawe sinzi horation mfitane n'umuntu wari wese dufate umuvyeyi wawe cyangwa umugore wawe. Umugore wawe ugira umuhezagire wiyumvira ikintu umutima wiwe wifuza niyo gikora azonezegwa kwezi wa muhezagire. Umugabo wawe nuko nyene, umuvyeyi wawe nuko nyene, mugenzi wawe nuko nyene. Hari kintu bakeneye. Imana rero irifuza umutima ushima. Imana irifuza kumva amajambo ava mu kanwa kacu avuga ubwiza bwayo. Imana irifuza umuntu avuga ivyikora akora, avuga ubunini bwayo, avuga urukundo rwayo, umuntu atibagira ineza yamukoreye. Ico ni kintu ca mbere tukwiye gutahura kuvyerekeye guhezagira Imana. Kwarabonye yuko umuntu ashaka guhezagira Imana n'umubiri wiwe, umubiri wawe, le corps yawe irahezagira Imana igihe uyifashe neza, igihe utayikoresha ivyaha, kuko umubiri wawe twatahuye yuko ari inzu y'Imana ndiho ashaka kuba muri iyo nzu. Nico gituma rero niwe ro propriété twe turabapanga ine nzu sigwacu, uyu mubiri twambaye sigwacu, umubiri ni wa ndiho. Nico gituma dushaka gukoresha ivyaha, turashaka kuhereza abantu bo bose uri umugobwa, umubiri wawe ndiho ashaka kuubikira umugabo wawe. Nimba uri umugore wubatse, umugabo wawe niwe afise uburenganzira kuri uwo mubiri wawe. Nico gituma n'umugabo n'umugore wawe niwe afise uburenganzira kuri uwo mubiri wawe. Hari ahantu abantu bose bashobora gushika, ariko hari ahandi atawundi ashobora gushika atari umugabo wawe canke umugore wawe. Ije rero nshaka tuvyumve yuko hari amari mit. Nje gituma umubiri wawe urafite agaciro kumana, ukoresha ibyo ushatse. Ndiho ashaka yuko umugabo wawe ari washika ahabandi badashika, umugore wawe ni washika ahabandi badashika. Uno munsi rero nshaka kubereka ngene ushobora guhezagira Imana n'uburyo bwawe. Hariyo uburyo bw'Imana guhezagije, hari amafaranga Imana guhezagije, hari akazi Imana guhezagije, icyo ufise cyose. Ntibisugura kubutunze, ariko icyo ufise cyose naco nyene kirashobora guhezagira ndiho. Reka rabeka karero ko muri Luka 21 umurongo wa mbere ushobora gatatu mutse kwasoma Luke 21 verset 1 à 3. Hari abantu bariko baratanga mwanya wa offrande, mwanya wa maturo, hanyuma abatunzi abahishi batanze amafaranga menshi agaragara, ariko Yesu ngo araraba aca abona ngo umutwakazi w'umukene atanga udufaranga duke yari afise 2 pièces gusa. Hanyuma murongo wa gatatu ngo Yesu aca avuga ati uriya mukene, uriya mupfakazi w'umukene yatanze gusumba bariya batunzi bose. Bariya batunzi bashyizemo amafaranga menshi, ariko uriya mukene umupfakazi ngo yatanze gusumba bajya kubereke. Bariya batanze amafaranga menshi watanga duke, ariko ko duke imbere yandiho baramuhezagiye gusumba bariya batanze. Bariya batanze zivuga yuko bajya batanze zivuga ngo ntacyo byabwiye Imana, nivyo byari byiza, ariko ibyahezagiye umutima wa ndiho gusumba ni turiya dufaranga dukeya uriya mutamakazi yatanze. Kuko ndiho yahezagijwe na turiya dufaranga dukeya. Kubera murongo wa 4 verse 4 avuga ngo bariya batanze ngo birenga kubyo bafise le superfi murengera ibirenga kubyo bafise, ariko uri yatanze tout ce qu'elle avait pour vivre. Yarakeneye yatanze rasio yiwe yose twarasikanye twose. Ibirenga cyo bibeka kamwe nababwira ati Imana nishira gaciro kubyo utanze, ishira gaciro ku mutima ubitanganye. Ibitagira gaciro kuri wewe nta gaciro bifise kuma. Muri Malaki cyo cambere muze kwasoma Malaki cyo cambere umurongo w'8 kusha ku 10 Imana yabwira ati ni gute mvuga ngo murahamaje gaciro mutanga ibitungwa bitumbagira canke bihumye? Avuga tigena mubihe guverner wanyu murayo ko vyemera. Jewe Imana yanyu niye muha ibintu bicumbagira, ibintu bipfuye, ibintu biboze. Uvuga yuko Imana ishaka yuko ivyo bitanga vyose bese agaciro wama bibaza ikibazo kimwe ivyo ngira ntange bega birafite agaciro kuri jewe nimba bise agaciro kuri wewe bisuga yuko bifite agaciro kuri ndiho nimba rero tanze ikintu gifite agaciro kuri ndiho kirahezagira umutima wa ndiho ivyo rero nico kimwe no mu bintu byose ukora munyifato majambo uvuga ntusure kwidodomba ntuvuga ibintu bipfuye uvuga majambo mazima mu majambo make byo navuze byose nashaka gushukana ahantu wama wiyumvira uti bega no koriki kira mpezagire ndiho ivyo ukora byose ubikore ufite intumbero imwe gusa guhezagira ndiho nizere ko mwafashije nini nyigisho muyihabagenzi banyu mwandika amajambo yose muyasubiremo bizera yuko hari ikintu mwungutse ndiho abazigame mbwire umunsi mwiza tuzubananya mu ndwiza turaba iyindi nyigisho ndiho abazigame.